Muteza matwi radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ndabashuje mwiriwe neza ni Thomas Kamirindi muri kumwe na makuru. Ijwi rya Amerika ni kuri internet www.radioyacu.com mudukurikira no kuri Facebook radio yacu VOA na ku radio ya nyuni kuri FM 104.3 mu Rwanda na FM 94.9 na 95.2 mu Burundi.
Igihe kibazo cyacu kizotorerwa umuti no tuzovanga twaje kwishuza kuko umushikiranganje ku radio yaravuze yuko mu ndwi zibiri umuzibukiro wacu zoba wabonetse. Yaranavuze ko amahera yacu bariko barayaharura muri finance rero izo ndwi zibiri zaraheze.
Uyu ni umwe mu baturage bo mu Gasenyi muri komine Mutimbuzi yo mu ntara ya Bujumbura mu Burundi bimuwe ahazubakwa ingoro nshya y'umukuru w'igihugu barasaba rero kwishyurwa amafaranga y'amasambu yabo. Aya makuru kandi ni ikibazo cy'abaturage b'u Burundi bantaho nikora ibihumbi 70 bakeneye gufashwa muri iyi myaka itanu iza. Muri Zimbabwe ho Perezida Robert Mugabe amaze kwegura ku mirimo y'umukuru w'igihugu nk'uko tubikesha ishami rya Zimbabwe ry'ijwi rya Amerika. Nk'uko ramaze kubibabwira muri Zimbabwe President Robert Mugabe yaramaze iminsi ari ku gitutu none yavuye ku izima yeguye kandi inteko ishinga amategeko yari yatangiye imirimo yo kumwirukana ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Niko Edi wabikurikiye bimeze bite ubu ngubu?
Thomas Kamirindi ntabwo ari ukuvuga ko nabikurikiye, nibwo bikiba ubwo twinjiraga muri studio ubwo ibiro ntaramakuru bitandukanye birimo iby'Abanyamerika Associated Press byari bimaze gutangaza ko perezida w'inteko ishinga amategeko ya Zimbabwe yakiriye urwandiko rwo kwegura kwa Perezida Mugabe. Nk'uko wari ubivuze, inteko ishinga amategeko muri Zimbabwe yari imaze gutangiza ibiganiro ku ngingo yo kwirukana ku butegetsi Robert Mugabe nyuma y'uko igihe ntarengwa yari yahawe kugira ngo yegure cyarangiye atabikoze. Ariko ubwo inteko yari itangije ibyo bikorwa, Robert Mugabe yandikira Perezida w'inteko ishinga amategeko amubwira ko yeguye.
Kandi ni ku itegeko nshinga ribiteganya, president yavuye ku mirimo ye yoherereza urwandiko
perezida w'inteko ishinga amategeko.
Hanyuma n'igihe yari yahawe ntabwo ari inteko ishinga amategeko yari yakimuhaye,
yari yagiyawe na ZANU-PF ubwo yari imaze kumwirukana mu ishyaka ku cyumweru. Icyo gihe bari bamusabye ko saa sita zuzuye ku isaha ya Zimbabwe azaba yeguye, ariko ntiyabikora. Nibyo byatumye inteko ishinga amategeko ivuga ngo reka noneho dutangize ibikorwa byo kumwirukana.
Byo kumwirukana no kumwambura imirimo rwose.
Kumwambura imirimo hanyuma ngira ngo Mugabe yabonye ko nta kindi yakora ahitamo gutanga urwo rwandiko amenyesha perezida w'inama cyangwa se w'inteko ishinga amategeko ko yeguye. Ese Mugabe ni muntu ki? Umunyamakuru wacu Ernesto ugeziwe yaduteguriye inkuru ku buzima bwa Mugabe.
Izina Robert Mugabe ni izina ryakomeje kugoroka mu mitwe ya benshi mu bakurikirana politiki ya Afurika n'igihugu cya Zimbabwe muri rusange. Robert Mugabe yabonye izuba tariki ya 21 ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'1924 mu majyepfo y'ikitwaga Rhodesia ariyo Zimbabwe y'ubu. Amashuri abanza yayize mu ishuri ry'abajezuite ryo muri aka gace akomokamo arerwa na nyina umubyara gusa. Nyuma yo kuyarangiza, Mugabe yaje gukomeza yisumbuye ndetse abona impamyabumenyi mu mateka, icyongereza ndetse n'ubukungu. Ahita atangira n'akazi ko kwigisha. Ahagana mu mwaka w'1950, Mugabe yimukiye mu gihugu cya Ghana, aho ngo yatunguwe cyane n'uburyo iki gihugu cyitaga ku burezi bw'imiryango ikennye. Mugabe ahanini aho yinjire ku mugaragaro mu bafite amatwara ya gikomuniste ndetse ahita anafata icyemezo cyo gusubira mu gihugu cye cya Rhodesia. Agezeyo, Mugabe yakomeje kunenga cyane abazungu bari bake muri icyo gihugu ariko bakikubira ubutunzi ndetse bakanayobora birabura. Nyuma yo gushyamirana na polisi akanaterwa ubwoba, Mugabe yahise atangira gushyira hamwe urubyiruko anashinga ishyaka yise iry'ubumwe bw'Abanyazimbabwe. Ryahanganye ku mugaragaro na bagashaka buhake kugeza mu mwaka w'1980 ubwo icyitwa Rhodesia y'epfo cyabonaga ubwigenge. gihita gihindurirwa izina cyitwa Zimbabwe, ndetse Robert Mugabe aba minisitiri w'intebe wa mbere w'umwirabura. Mu mwaka w'1987, nyuma yo gushinga guverinoma y'ubumwe n'ishyaka rya ZAPU batavugaga rumwe, Mugabe yatorewe kuba perezida wa mbere w'iki gihugu cya Zimbabwe. Mu mpera ya za 90, ubukungu bwa Zimbabwe bwasubiye inyuma ku buryo bugaragara, ari nabwo Mugabe yatangiye kugaragaza ubushake buke mu isaranganya ry'ubutegetsi. Mu myaka ya za 2000, Mugabe yongeye kuvugwa cyane nyuma yo kwirukana no kwambura ibikingi abazungu b'Abongereza babaga muri Zimbabwe, avuga ko leta y'Ubwongereza yanze imishyikirano no kwishyura ikiru kubirabura yari yarakandamije. Zimbabwe yakomeje kugira ibibazo by'ubukungu bikabije, ahanini bivuye ku itagaciro ry'ifaranga ryayo, icyorezo cya SIDA ndetse n'ubuyobozi budahamye. Mu mwaka w'2008, Mugabe yatsinzwe amatora y'umukuru w'igihugu na mukeba we Morgan Tsvangirai, ariko yanga kurekura ubutegetsi, binatera imvururu zahitanye abatari bake. Mu mwaka w'2013 kandi Mugabe yongeye gutorerwa kuyobora Zimbabwe, amatora yavuzwemo uburiganya bukomeye. Kugeza ubu uyu mukambwe w'imyaka 93 y'amavuko yaniteguraga kuzongera kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe umwaka utaha. Mu ijoro ryakeye ku rubuga rwe rwa Twitter, Mugabe yahumurije Abanyazimbabwe, anahakana ibivugwa ko yahiritswe ku butegetsi. Akomeza basaba gukomeza kwita ku buzima bwabo ndetse no kwikemurira ibibazo byabo.
Iyo nkuru rero nyine twari twabagejejeho mu minsi ishize, none rero nkuko mu byumva byose byahindutse, niko Edwe byahindutse gute, abaturage babyakiriye gute ko Robert Mugabe yarari no mu biganiro n'uwo yirukanye ku mwanya wa Vice President wa mbere Mnangagwa, niko abasirikare batangaje ibyo byose bimeze bite, ese urwandiko rwe?
Thomas, amakuru arimo kutugeraho nk'uko bivuze, amakuru aragenda yiruka cyane. Mukanya Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko ya Zimbabwe ariwe Jacob Mudenda yabwiye abagize Inteko Ishinga Amategeko ko yakiye urwandiko rwanditswe na Perezida Robert Mugabe. Muri urwo rwandiko Perezida Mugabe aragira ati, jyewe Robert Gabriel Mugabe, nkurikije ingingo ya 96 y'Itegeko Nshinga, mvuye ku butegetsi kandi guhera neguye ku butegetsi kandi guhera akakanya. Ni ukuvuga ko ubu ngubu bagiye kujya mu nzira zo gushakisha uza kuyobora igihugu mu gihe cy'agateganyo.
Ni vice president
kandi muri iki gihe asa nkaho utarariho,
kuko arahari kuko buryo ni babiri. Uwa mbere niwe birukanye Mnangagwa,
ariwe Emmerson Mnangagwa, ari nawe wabaye imbarutso y'ibibazo kuko abantu benshi niwe babonaga ko ariwe uzasimbura Mugabe, ariko nyuma amaze kwirukanwa abantu babona ko Mugabe ashaka guha ubutegetsi umugore we. Ibyo rero nibyo byabaye intandaro y'ibibazo byose. Emmerson Mnangagwa yahise ahungira mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Amakuru yatugeragaho nuko ku munsi w'ejo yavuganye na Robert Mugabe, ndetse amubwira ko nta kindi amukeneyeho usibye kwegura, hanyuma igihugu gigatangira ubundi buzima bushya.
Abaturage rero babyakiriye gute?
Abaturage babyakiriye neza, ku mateleviziyo atandukanye urabona ko bari mu byishimo. Ni amateka arangiye ya Mugabe nyuma y'imyaka 37 yose ategeka kiriya gihugu, nta wundi muperezida bigeze bagira.
Ndagushimiye Edi Rwema. Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho tujye mu Burundi. Leta irasaba amadolari miliyoni 380 yo gufasha abantu aho nikora 70,000 mu gihe cy'imyaka 5 iza. Muri urwo rwego umushikiranganje ajejwe gushigikirana Martin Nibyahandi uyu munsi yahuye i Bujumbura n'abafatanyabikorwa ba leta nka PNUD, HCR, amadini na Croix Rouge kugira ngo barebere hamwe uwo mugambi. Ni inkuru ya Eloge Willy Kaneza i Bujumbura.
Imigwi yabo bantu nikora yabonywe n'ubushikiranganje bujyanye no gushikirana n'abarundi bahungutse, abahungiye mu gihugu hagati bakiri mu makambi y'impunzi kuva mu 1993, abahoze ku rugamba, abagendana ubumuga, abapfakazi, imfuvyi, abagwaye indwara zidakira, batishoboye, abatwa, abanyamwema, hamwe n'abahuye n'imyuzura n'uzuba n'izindi mpanuka. mukiringo cy'imyaka 5 imbere leta ishaka gufasha abo bantu ku buryo hatanu umwe yorenganywa cyangwa ngo yirengagizwe muri iyo ntumbero mushikanganje hajerwe gushikirana Martin Ivyabandi ari kumwe n'igisata cyawo ni cyita iterambere PNUD yakoranije abafasha harimo Israel gita impunzi ishyira hamwe kwa huje ritabari mbabare OM rijejwe ibazo vyabimukira abaserukira amashengero n'ubundi bushikanganje butandukanye umushikanganje ni Ivyabandi yatubwira abarundi berekewe n'umugambo ko bangana
hariho abari barahungutse arazi ku burundi bwahunguye abantu benshi cyane gushika mu 2013 turagereranya turana nk'abantu babashika nk'ibihumbi nka 70 bose bari hamwe bose abonewe tubona iko bakeneye byihuta kubakura kubakura hamwe bari bari ukabashyira mu mugwi w'abantu bakaba mu buzima busanzwe atazi ingorane bafise hajya n'umuntu ashobora kuza afise n'ubutunzi n'ibindi mubasagara keneye gusuza mu buzima busanzwe kubwa muri bya bindi bijanye nuko abanyeneza n'abandi ashobora kwisanzura byose turabiharura ariko ibyo bigenda birahindagurika kuko nkiba nk'abahuye n'ibyimyozurira hari igihe uno munsi usanga wari ufise 5,000 ejo ugasanga babaye 8,000 bose ugasanga s'abantu bahuye n'ingorane zingana
kubwira izo ngorane zikurweho hakenewe amadolari y'abanyamerika atari munsi y'ibihumbi 380
rero byo bisira kandi uburyo bwinshi cyane usanga leta itaciironka ariko kandi kugira ngo ugasanga n'ubwo buryo niyo bubonetse ko barasabagira kwa kugira rero turabiye hamwe twereke abasanzwe bafasha igihugu yuko hariho intumbero twihaye n'uburyo bizotwara nka hafi imiliyoni 380 zirenga z'amadola ku myaka twoba ko ari nk'itanu yari inama ikomeye cyane inama ihambaye ariko yari intango kuko tugenda ndakuza turavugana n'umwari wewe cyane cyane yuko mwishya mu mpuzo makungu oni ndambundi ariko arategura imigambi bazokorera ko imyaka igiye kuza
nabagira umushikanganje n'ivyabandi niba yizeye ko aya mafaranga azoboneka mu gihe akenewe abafasha Burundi barakuyemo akarenge
twego dusa dukorana cyane inisha mu mpuzo makungu ni bandi ni za Bank Mondial ni leta ni ifite uruhara runini cyane iga ni bitwe turabikora kwa kugira kutubereka intombero gusa hanyuma bazabona yabatere twe turizera neza yuko amafaranga azoboneka mu kurera zorenga kuko basanzwe ariko barabikora basanzwe ubushikiranganje butandukanye buri ko burakora mbwa ni byiza yuko uvuga kuko nyuma y'iki iyi strategy y'uyu mugambi intombero twihaye tuzatwica tukarati cyagikogo twagiteje he yose bwishi cyane uri kuragiranya kuko bwinshi uko burakobwa n'abanyagihugu hariya hasi bari kubarafashanya
amatohoza yakozwe n'ikigaga citaho burimye n'ubworozi FIDA yerekana ko abarundi ndwi kuri 10 babayeho munsi y'urugero mfatiro rw'ubukene urwo rugero ufatiye ku nsiguro y'ibanki y'isi yose no kuvuga ko badashobora kuronka idolari rimwe ry'abanyamerika ku munsi igisata cha onu cyita iterambere na chop nyuje mu byigwa cyakoze mu bihugu 188 Burundi buza mu kibanza cy'ijana na 184 hafatiwe ku iterambere ry'umunyagihugu hamwe n'imibereho yiwe kuva mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka leta ifatikanije n'ibanki y'isi yose hatangujwe umugambi wo gufasha imiryango 1,408 mu ntara zine Kenya kurusha iyindi mu Burundi mu kiringo cy'amezi 30 umwe wose uzoronswa amafaranga y'amarundi 2,200 uko kwezi gutashe Eloje burika neza Bujumbura iri rya America
Eloje urakoze noneho reka Evariste Nzikobanya nka akwakire kuri iki kibazo cy'imiryango irenga 40 yo mu gasenye muri commune Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura bakunze kwita Bujumbura Rural iyi miryango re yarimwe mu kwezi kwa kane muri uyu mwaka noneho uyu munsi bazindukira nanone ku biro by'umushikiranganje w'ibidukikije barasaba rero kwishyurwa amafaranga y'amasambu yabo azubakwamo ingoro nshya y'umukuru w'igihugu Evariste
Kunjuro igira 10 abanyagihugu bimuwe mu gasenyi ahariko bubaka ikirimba c'umukuru w'igihugu bavuga ko bazindukiye kuri uno wa kabiri imbere y'ibiro by'umushikiranganje w'ibidukikije bavuga ko baje kwishuza umuhango umushikiranganje w'ibidukikije yari yabahaye kubijanye n'umuzibukiro bano bakenyezi ni bamwe mu banyagasenyi bavuga ko barengewe n'amasango bamaze guhabwa amasa gahera mu nzira
twewe umushikiranganje harakiye igihe cy'indwi zibiri zirenga yaravugiye ku radio yaravuga ati iki kibazo c'abanyagasenyi babomorewe amazu ntandwi cyangwa indwi zibiri zizohera kidatorewe umuti haje kwishuza kugira ngo atubwire aho bigeze tuko biri kose twaje tuje no munsi nta utaha tuguma ngaha gushika igihe kibazo cacu kizotorega umuti no tuzova ngaha twaje kwishuza kuko umushikiranganje ku radio yaravuze yuko mu ndwi zibiri umuzibukiro wacu zoba wabonetse yaranavuze ko amahera yacu bariko barayaharura muri finance rero izo ndwi zibiri zaraheze nta gishasha
eka ni mvugo zitandukanye kuri dossier yabo ijanye n'imizibukiro bavuga ko zitabahumuriza bakabona ko atakindi zigamije atari ukubasamaza uno mugabo ni wasamburiwe inzu atakambira umushikiranganje w'ubutungane bama babwiwe ko ari wafise ico kibazo mu minwe kukidadanura
twebwe rero turasaba n'ukuri umushikiranganje w'ubutungane nabo nyene ratwumva arumva amaburogo yacu vy'ukuri nyimba ari bo yoba ari intambamye muri iki kibazo adufashe vy'ukuri akora ibyo ategereza gukora kugira ikibazo cacu kive mu nzira hanyuma ubushikiranganje bw'ibidukikije budutunganirize mu gihe ubushikiranganje bw'ubutungane bwoba bwagize ico bubivuga ko mwo mutubariza rero nyakuba umushikiranganje w'ubutungane nawe akagira icyo afashije kugira idosiye yacu vy'ukuri ive mu nzira
ijwi rya Amerika ryagerageje kurondera umushikiranganje w'ubutungane kuri telefone kugira agire ico avuze kuri iyo dosiye iramukena abo banyagasenyi babwiye ijwi rya Amerika ko bagiye kuguma imbere y'ibiro by'umushikiranganje w'ibidukikije kuva kuri uno wa kabiri gushika baronkejwe ivyo barekurirwa n'amategeko basaba umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza kugira ico afashije kugira barenganurwe
bisanze nta cyizere tubona kuko uko tuje baratwizeza mu nyuma tugasanga byahindutse ahubwo byasubiye itoto uko twabiziga tugasanga siko bikimeze bitera bihindagurika gushaka kwisaha nta cyizere dufise gushaka kwisaha ntituzaho biri ntuzaho bihagaze mbere twagomba dusabe n'ukuri kandi twinginga dusubire dutakambira umukuru w'igihugu n'ukuri atugirire impuhwe azirikane ku buzima tubayemo kandi ndazi ko atahura neza umubabaro dufise kuba turiko turatura mu igihugu cacu c'amavukiro tukaba turiko turacangaramwo n'abana tutagira iyo tuja niyo tuva n'ukuri nadutabariye adusabire badutunganirize kuko niwe ashoboye kuvuga ijyanyo
uruhigi rwahavuye ruhindukira inyuma y'umutaga w'uno wa kabiri abanyagasenyi basabwe gukinjura imbere y'ubushikiranganje bw'ibidukikije atari uko baca bafatwa nk'abagumutse baca basubira iyo baje bava babwiye ijwi rya Amerika ko intumwa y'umushikiranganje yabasabye gukinjura yababwiye ko ikibazo cyabo kikiri ko kirigwa kandi harabari mu gutangura gutunganirizwa naho batashe babwiye ijwi rya Amerika ko bagiye gusubira kwitura umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana iyo miryango 42 isaba imizibukiro 20 niyabomoriwe amazu yindi 20 isaba indishi ku maparasera yayo iyo miryango ikamenyesha ko ikeneye umuzibukiro ungana n'umuriyaridi umwe n'imiliyoni 100 mu mafaranga y'amarundi Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
Evariste urakoze ibigano by'abarundi ibigano bya politiki bizasubukurwa mu cyumweru gitaha arusha muri Tanzania niyo yari insanganyamatsiko y'ikiganiro muri isanga cyo mu mwanya uheze mugenzi wacu Frederic Nkundikishe yaganiriye na babiri mu rwaruka rw'abarundi Amilcar Rujumeko na Lionel Ndayizeye n'umuyobozi w'ishyirahamwe Cyride ryihaye umugambi wo gufasha mu gutorera inyishu amatati Deo Hakizimana. Hakizimana aratangira avuga intambamyi zituma abanyapolitiki bananirwa kumvikana.
Ibyo bintu uvuze uti nakora bitwibukije se wabivuze yuko ibiganiro bigiza kusaba ibyanyuma hanyuma kandi watwibukije yuko hari umwaka umwe ngo nta gikakaza kandi ingorane bakugiriyeho. Ibyo kubwanje kubera amakuru ohoza kubera n'ibyo tumaze gushika ko mu ishyirahamwe ryacu kubivuze tumaze imyaka irenga 20 dukurikirana hafi ibibazo by'u Burundi dukurikirana cyane cyane n'inkurikizi y'ibyo bibazo kuri politiki y'igihugu mu makungu no mu karere duhurikiyemo hari ikintu kimwe nifuza ko bose babanza bagategera kubona bavuga ati ibiganiro ni bya nyuma igomba gusigura yuko abari muri byo ariko barabikora tuvuge n'ababafashe mu mugongo urabona yuko atakamaro ko kubandanya kubera nacyo byo bihindura ikindi nacyo wari uvuze uti bari bamaze umwaka cyagikakaza nta gikakaza nyine kubera biragaragara yuko umengo hari ikintu kitumvikana mu ngorane Burundi bufise icyo kitumvikana tube twagitohoje kandi mugundiye mumpanye umwanya zenu babwira mu nshamake mugabo murantungashije gutanga ibyigwa Leso ariko ndibaza yuko twamaze kugitegera mu kumwanya mu yawo
twa ivyo ni bibazo tava tu nonosora cyane cyane muri kiganiro ariko mwari muzi ikintu gihambaye cyane gose kivuga mushaka kuvuga ko ibiganiro rero bazoba babihevye muravuze ikintu ngo ntaho ababitangarije babona ko atakintu bashobora guhindura mushaka kuvuga iki
erega naho bishobora ngacyo bishobora guhinduka kuko hari ibintu bibiri batarumvikana ko ibintu cyane ntibarumvikana cyatumye ingorane zihaba bamwe bavuze ni manda mugabo twebwe tubikurikirana yanjye muri ya yishumi na imbere ingoma hari ibintu byinshi byimwe byegereye hariyo cyane cyane nk'iby'abashaka kuko turi muri Afurika kandi muri iki gihe ariko baravuga zijya ngorane ziri muri Libi z'abanyafurika bagurisha bwabunyamaswa wumvirije n'ibindi byose bivugwa kuri Afurika kugituma turi mu ngorane ni kubera abanyafurika usanga turiko tugwana ingwano zitari gwana ugasanga ingwano ari ingwano irondera ubutunzi bwa Afurika hanyuma rero hariho abazigenge baca kugira bati wewe kuri umuhutu n'umututsi ugenda uvuge ko mutumvikana mugabo inyuma akaba ariko arakotiza ashaka ibindi ataho bihuriranye na demokrasi
atabiyo turabigaruka ko
ikintu cya kabiri Frederic uvuge ndakikubwiye
yego
byose bihagaze ku bushobozi no kugushaka abanyafurika bunyine babyiza kuronga kugira ngo bogorore kugira ngo batangire kogorora ni kubanza kubyikana kugituma bari kubara barashihana yego ntawe uzohindura ishingi uvuge yuko atawukiza kurondera ubutunzi bwa Afurika mugabo ikibabagenera ubuvuye ni uko abanyafurika bunyine cyane cyane
Egome ikibazo cy'abanyafurika muri rusangi ni ikibazo gihambaye cyane gose tushobora kuzotorera umwanya ariko cyane cyane uwo munsi nashaka tuvuge cyane cyane ku byerekeye Burundi reka duhe na kanya rero mushyana Amerika ryumeko nawe nyine atubwire ikintu yibaza kuri ibyo biganiro bavuga ko bishobora kuba ivyanyuma mbega ubutumire bwo bavuga ko ubutaronse bose kandi amakungu ahimiriza ko eka atabokumirwa muri ibyo biganiro ibyo bintu byose mwavyakiriye gute Amerika
murakoze ku mijambo ubwambe na mbere harimo igihushane kuko nta kuntu amakungu nkejo twarumvise ubuserukira umunyamabanga mukuru wa ONU avuga yuko ibyo biganiro byo babikwiye guhurikiramo bose aho ni ku ruhande rumwe hama ku rundi ruhande umuntu akaza yumva nk'abari muri Senarede bavuga yuko batatumiwe bose yuko bakomerewe yako nagahaze cyane mu bantu batunganya ibiganiro no kuvuga umwunganirizi w'umuhuza ariwe Benjamin Mkapa hamwe n'abatunganya ibyo biganiro akare no kuvuga karere kwa Afurika y'ubuseruko aho honyene harimo ikibazo gikomeye gicobora gutuma ibyo biganiro bidashobora no gushika kuco bishaka ubwa kabiri igituma nibaza yuko bidashobora kuba ibyanyuma bibaye ibyanyuma naho azoba ari kuyibesha umuntu atazoba yagiye ku muti kuko ushaka kwira indwara arayirata nuko batazoba barazi imboni mvano y'ingorane turimo ubu unye no kudakurikiza no kurenga amasezerano y'Arusha yashizwe ku mukono mu gihe itariki 2028 myandagaro mu myaka y'2000 ico kintu kitagiwe mu mize atari ico batanguriye ko kuraba simbona sinibaza yuko ayo masezerano ashobora kuba yanyuma abaya yanyuma naho azoba ari kubeshanya azoba umuntu azoba asukiriye ko ubuke ashire ingorane mu yindi myaka iza kubwanje sinibaza yuko ashobora kuba yanyuma rero kuri ico kibazo mu bajije
Lionel ndayizeye abarundi bararonsa kardio ko kumara igihe kirenga umwaka n'igice bari muri ivyo biganiro ariko nta kintu kiboneka cavuyemo ubu mwebwe murafite kizero ko ku ruhande rwanyu rwugwaruka murafite kizero ko bazopfundika amasezerano ntabanduka
murakoze cyane tuge uko ndabivuna mu rwaruka kuno bivuga kuri icyizere kirahari icyizere kuko urabona ko bashobora gutanga akajya keza nubwo batanze ikiringo batari byizere batanga kuko nubwo bamaze gusise mushikale w'iki nubwo ko ari nka 13 jours imyaka iminsi 13 abantu bashaka kurondera inyishu ku gihugu cy'u Burundi iminsi 13 bicaye ahantu bariko baravugana uko ingene ngo turi inyishu n'ibyo yikwiye iminsi ikwiye by'ukuri ibyo kibere ndagifise ahubwo gusa abatumiwe ntibarabe umutima ubatwayeyo
niho mutima wo kwiyumvira amaposte politike cyane ibyo navuga ibyo bice bya politike ariko biyumvire barari mu karere aho ibindi bihugu biriko birajya naho biriko birashika biyumvire bagirisoni natwe ngaha mu Burundi biyumvire uko umuntu bashobora gutera benshi ibibazo kugira ngo dushobore gushika natwe ahantu ku iterambere rirama no kumwumvikana kuri politiki navuga politike irimo demokarasi navuga politike nziza cyane nk'uburyo ko na bose abantu bose bagahigana bakumva yuko babaye mu gihugu ndetse ari abarundi ataguye
Amilcar Yomeko urunani ya senaride nk'uko mwabyumvise rwaratangaje ko rutazo kwitaba ibyo biganiro ariko hari imigambwe ihurikiye mu rugo runani izohava itaba ivyo biganiro aho twovuga nk'umugambwe iprona ivyo ntibishobora gutera indyane mu rugo runani
biramaze kuboneka nibaza ko atari ubwa mbere bizoba bishitse kuko naho naheruka niko byagenze umugambwe iprona utemewe n'ubutegetsi buri Burundi hamwe n'umugambwe Sahwanya Frodebu bari bitavye ariko twarabonye mu nyuma iyo migambwe nta ngaruka yabaye muri Senared uretse ko hari igihe nimba nkihenze umukuru wawo ari wo wahoza ari icegera cy'umukuru w'igihugu Frederic Bambiga inyumbire niwe yafatiwe ibihano mugabe iyo migambwe ntiyigeze hagarikwa ntiyigeze ikugwa muri ugo runani babandanije bakorana inzego nyobozi za Senared harimwo muri directoire cyo bita directoire harimwo harimo umugambi Frodebu simbona unye sinzi gashobora guhinduka nta ubizi yuko ugo runani Senared rushobora gufata ibihano kuri iyo migambwe n'ubwo ibihano ufatira ingingo iyo migambwe izoba yitabye kandi mu runani Senared bari bapfunditse yuko itokwitaba mugabo umwe wese arafise isigura atanga mu kwitaba canke mu kutitaba umuntu arashobora kuzemera nkuko adashobora kuzemera abo mu runani Senared nkuko nabivuze turahurije kuri ico kintu ati bidushobora kwemera kwitaba batadutumiye ka bwa Senared batadutumiye nk'abantu nk'uruhande rufise amatati muri ibintu byo mu Burundi
ati egome Lionel ndayizeye izo ngorane z'ubutumire zadutse ibiganiro bitaratangura ntizishobora kugira ingaruka ku kuntu ibiganiro bizogenda
jewe uko ndabibona nk'uko abantu bose babivuga uko bose babyumvira by'ukuri iyo bagutumirwa ka Senarede cyangwa iyo bagutumirwa icyo navuga ugasanga umuntu atumiwe ono de kalite d'invité personnel ibyo ni ibintu bibaho by'ukuri bijya bikabitera ingorane mu gihugu bijya bikabiterana ingorane byotuma abantu batitera ibiganiro by'ukuri kuko murabona ubu deja mu Burundi hari impande zibiri nubwo ariko Senared ntiyurikiyemo imigambwe yose itavuganye na leta by'ukuri
reka icyo kibazo tukibaze umuntu ushobora ntahede Hakizimana reka yanonosoye ivya kahise akaba ari n'umumenyeshamakuru akaba ari n'umuhinga mu vyerekeye gutatura amatati umushobora ntahede Hakizimana nk'uko wabivuze mu ntango ivyo biganiro nk'uko umuhuza abivuze bishobora kuba ari vya nyuma mwavuze ko ashobora kugira ngo yananiwe canke abona ko atawizoja niko mwavuze ikintu kimeze nk'intambamye gituma abarundi badashobora gupfunika amasezerano n'ikihe mu majambo make cyane
twe tuvuga yuko hari ingorane karengwa bose babakiruhande bivuga yuko hatari ugushaka hagati mu gihugu dialogue barondera ishobora gushika ko ishobora no kuba mugabo kandi kigoye ni uko kuganira tubwiza kuzobandanya kuko dialogue kandi mu buryo bwagira kandi urazi kahise twaciyemo birekana yuko dialogue zo kubibandanya ko bizomera kose ariko uye inzitizi mbona umuntu uriho ihagaze cyane cyane kuri ibyo bita rapport de force politique muri politiki rero abagwana batanganya ingufu ni ngombwa hariho ubutsinda ubundi uwo bashaka akanamubyinda mugabo rero iyo bose barondera amahoro barashobora kurondera aho bahurira bakaganira ariko imbere y'uko baganira baza kumvikana icyo baganira
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikirure cyari gice cy'ikiganiro muri isanga cyatambutse mu kanya mushobora no kuzagikurikirana none ejo ku maradio yanyu saa 12 mu gitondo inkuru rero ikomeye nuko president wa Zimbabwe Robert Mugabe amaze kwegura ku buryo butunguranye inteko ishinga amategeko yari yatangiye imirimo yo kumukura ku butegetsi ikurikije itegeko nshinga mu byo bamuregaga harimo yuko yashakaga gushyira imbere umugore we. Maze rero murakarama mukomeze mugubwe neza na radio ya Ijwi rya Amerika, umugoroba mwiza.